imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Miriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri iyi saha. Mu Burundi abapolisi 13 birukanwe mu kazi bazira ruswa.
Nkuko umushyirangange yabivuze, ubu ntavyo gushina bikihari. Abapolisi bose aho bariko barakorera bavyumve yuko iki ari igikorwa gitangwe kandi gica kibandana. Umupolisi wese ajamu asubira mu bintu byo kugiturira cyangwa gukora andi makosa atandukanye acafutwa.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyagarukaho mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abapolisi 13 birukanwe mu gipolisi cy'u Burundi kuva kuri wa gatanu bazira ruswa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Umuvugizi w'igipolisi asigura ko abapolisi n'abajejwe intwaro bafashwe mu mugambi wo kutihanganira abaryibiturire n'abakora ubugizi bwa nabi, watangajwe n'umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati General Gervais Ndirakobuca. Mu nama yagiranye mu ndwi iheze n'abakozi bakuru bakuru b'umushikiranganji butataramutwa, Bwana Ndirakobuca batazira ndahugarika yavuze mu majambo yiwe ko atakinya azogirira abaryibiturire n'abakora ayandi mafuti, kandi ko yiteguriye kubaherekeza kugera ku rwinjiriro rw'ibohero rikuru kugira ngo yirabire ko bi ngiye ngo bafungwe. Abahagaritswe nubwo batashikizwa za sentare baciye bafutwa mu kazi nk'uko bisigurwa na Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi.
Ni umugwi ugizwe n'abantu 16 ukaba urimwo abapolisi 13, harimwo umupolisi umwe yirutse, bagirizwa ububisha butandukanye kuri rero bano bapolisi bose n'aba basivile mubona bakorana. Icyo twashaka kubamenyesha nuko ubu nyene baca bafutwa umugwi w'igipolisi nk'uko umushikiranganji yabivuze. Ubu ntavyo gushina bikihari. Abapolisi bose aho bariko barakorera bavyumve yuko iki ari igikorwa gitangwe kandi gica kibandana. Umupolisi wese ajamu asubira mu bintu byo kugiturira cyangwa gukora andi makosa atandukanye acafutwa. Tubabere tubwira ngo dutanga karorero ko ibyo yavumerewe na nyakubahwa umushikiranganji yaciye itangura kuja mu ngiro ko ubu atabintu byo gushina bikirimo. Bavyumve badabamaze kubafuta ubwo bw'ipolisi. Ubutungane buracaho bandanya ivyabwo. Ibu rero n'ubutumwa buhambaye ku mupolisi wese, ni n'ubutumwa buhambaye ku ujejwe intwaro wese.
Ubwo butumwa bwatanguye gutangwa na Perezida Evariste Ndayishimiye umunsi yakira indahiro z'abagize leta ku kwezi kwa gatandatu guheze. Icyo gihe mbere yatangaje ko hagiye gushyirwaho agasandugu abarundi bazoshyiramwo ibirego n'amakosa akorwa n'abayobozi, kandi kugira ngo ntibahohoterwe ari intumwa ziwe bwite zizokwiyugururira utwo dusandugu. Dutekanijwe gushyirwa mu makomine yose 119 agize u Burundi. Nkurikiye yongera ko kubushikiranganji avugira nabwo bugabishije abarundi muri rusangi, cyane cyane abajejwe intwaro bari barijajaye.
Mu gukubura ubushikiranganji bwahereye mu nzu ni ukuvuga ko buca bubandanya hanze, na bugasaba abarundi bose ko urugamba rwo kurwanya igiturire, urugamba rwo kurwanya ubugizi bwa nabi ruba urugamba rw'abarundi bose. Harimo rero no kugabisha cyane cyane abajejwe intwaro batwagwa muri buno bushikiranganji. Muntu iwawe bya biyoga biya yuri umutwe ikiriko biribonekeza, bya bitabi n'ibindi byaro umutwe ikiriko biribonekeza, cyane cyane abo kumbibe, abantu bakiriko barajyana umwimbu hanze ube ubona ibishikiye abambere.
Uyu mugwi wiyongera ku wundi wabaye nk'akarorero k'ingendo y'umushikiranganji Ndirakobuca wo muri komine Kayogoro, intara ya Makamba, mu manuka bw'u Burundi. Wababugize bambura bakica abarundi batahutse bavuye gupagasa muri Tanzania. Abajejwe intwaro urwaruka rwa Sendeze FDD n'abapolisi bari bawugize, harimo intwazangabo, batawe muri yompi ku ndwi iheze. Barafunzwe bikaba vyitezwe ko baburanishwa kibiriraho. Sentare isubiramwo imanza ya Makamba nitegerezwa kubumviriza. Ku munsi wa gatatu w'iyi ndwi sentare nkuru ya Makamba imaze kubumviriza yasanze ico baburanisha kubera intwazangabo irimwo ifise ipeteri y'ububasha bwo kuburanishirizwa n'imiburiburi kuva muri sentare isubiramwo. Bukeye bwaho naho isango ryarungurujwe bitewe n'uko bamwe muri 18 bari muri iyo dosiye batari bafite abashingwa manza babunganira. no mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero umwe mu bajejwe intwaro muri komine Mabayi n'imborera 5 baramaze guhagarikwa kuva ku munsi wa gatatu w'indwi wabagirizwa gukorana hamwe no gushinja imfungurwa umugwi witwaje ibirwanisho watanya mu mitwe n'abasirikare mu ishyamba rya Kibira mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishuru wa kabiri amakuru ya Amerika ryaronse ariko ataremezwa n'igisirikare nuko abasirikare babiri basize ubuzima bane barakomereka abariko barafatwa bwana Nkurikiye ntabahakana
itegeranyo cyo nkuru ntikiradushikira ariko cyo twomenyesha nuko umuntu yahagaritswa gahagarikwa n'inzego zizwi ni police aba hariho ico amatohoza kiriko kiramukora nibahumurere cyegeranyo nkumbure n'icadushikira twaza kwabwira neza ivyo ari byo mugabo nimba bafashwe n'inzego n'igipolisi inzego zibijeje ukuvuga ko ari amatohoza y'ibyaha bariko barakorwako
turetse abapolisi n'abajeje intwaro batawe muri yompi hari n'umugwi wakorera mu buraruko bwa Bujumbura uhungabanya umutekano mu kwica kwiba n'ukubita abanyagihugu wasambuwe nk'uko byemezwa n'igipolisi akatari gake igipolisi cy'u Burundi cyashizwe mu majwi mu maraporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi ko kiri mu nzego zimunzwe n'igiturire kandi ko bamwe mu bagize baba mu ntwazangabo z'urwego rwo hejuru izisanzwe ibisongerezi na polisi bato bato bakora ibyaha byo guhohotera kwica no gutoteza tavuga mu butegetsi canke abikekwa gushaka kubugwanya ibi byatumye umuryango w'umwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatira ibihano wahoze yarongoye igipolisi Alain Guillaume Bunyoni wari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi hamwe na Ndirako Buca ubavuga ko yafashe ya mbere mu kugwanya kudahana eroje buri kaneza ijuru rya Amerika.
Benjamin Mkapa wabaye perezida wa gatatu w'igihugu cya Tanzania yitabye Imana kuri uyu wa kane. Uyu yanagize uruhare mu biganiro bitandukanye bihuza Abarundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru aragaruka ku ruhare yagize mu biganiro bihuza Abarundi.
Umutama Benjamin William Mkapa umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma yaho igihugu cya Tanzania kironke yubwigenge yari yavutse mu mwaka w'igimekime 1938 aseze yisi afite imyaka 82 urufu rwiwe rwemejwe na perezida wa Tanzania.
Tumepata msiba mkubwa, mzee wetu mzee Benjamin William Mkapa amefariki.
John Pombo Magufuli yatangaje ko igihugu kibuze umutama w'inararibonye muri politike umuhanuzi wa jambo abushitse. Yarongoye igihugu cha Tanzania kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2005. Muri ico gihugu yarusha hariko harabera ibiganiro byahuje Leta y'u Burundi no mu HDD wayigwanya ico gihe. Domiciano Ndagizeye we yari perezida w'u Burundi aribo kuko Mkapa yafashije u Burundi kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'2000 aboneke.
N'umuntu yadufashije cyane jewe naramwituye akatari gake cyane cyane nk'igihe n'abafise ingorane y'utu kumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na Leta kunayigeze nko kugira nk'utubazo n'abantu na Zuma yaradufashije tubazo na Museveni aradufasha narigeze kurungika umugwi uganira no muhari CNDD-FDD bariko baraganira ibyerekeye igisirikare bagezeyo baraharira ariko baragera igihe biranka ko bumvikana ku byerekeye uruhara rw'intwazangabo za CNDD-FDD mu bibanza cyo ngaha mu gihugu baraharira rurabura gica kugeza igihe bataha yaradufashije.
Mu mwaka w'2015 hadutse imvururu za politiki mu Burundi. Mkapa yagenywe n'akare ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo abe umuhuza. Yamara inyuma y'imyaka ine akora icyo gikorwa yasezeye mu mwaka w'2018 avuze ko bimunaniye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira sunangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfite kugira n'imiburi burindonke umuntu n'umwe yoserukira Leta y'u Burundi ariko byaranse. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020
free fair and credible come 2020.
Umwe mu banyepolitike yitabiriye ivyo biganiro nk'utavuga rumwe na Leta Charles Nditije yabwiye Ijwi ry'Amerika kwica zo kwibukira kuri Mkapa ari uko yananiwe guhuza Abarundi.
Nuvuga mbere yuko byamutaye kwa amazi akarore nuko yatunganije inshuro gatanu ibiganiro byitwa ko byari guhuza kane batavuga rumwe bwabo izo nshuro zitanu zose nta na rimwe yigeze ashobora gutunganya ibiganiro kugira ngo batavuga rumwe na leta bicane baganire amaso mu yandi
mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Umuhoza Mkapa yagiye Bujumbura kubonana na leta avuyeyo yabwiye Ijwi rya Amerika ko ahubwo abo batavuga rumwe na leta basaba ibidashoboka
abibaza rero kwari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugira uko nyene sinzi uwabaroze pe abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na perezida Nkurunziza akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu none ubwo busazi buva hehe turi ko dutakaza kanya tuvuga ibintu byaheze kera
ivyo biganiro vyabwirizwa kurangizwa n'amasezerano ahuriwe ko na leta ya nyakwigendera Petero Nkurunziza nabo batavuga rumwe nk'uko ibiro vy'umuhuza bitahengeshanya kubivuga yamara siko vyagenze kubuwahoze ari umuyu Burundi Perezida Domitiano Ndayizeye impande zari zihanganye mu biganiro nizo zazaniye amananiza umuhuza
yarakoze uko ashoboye yaratubaza cyane ariko akagira ati none mwebwe mupfuke kuki mwe mudashaka kumva impanuro abandi bababwiye tutahubwira ubutumva ku buryo hariho na bamwe bavuga bati mu byamuhitanye birimwo abarundi na twebwe twari dukwiye kwifatanya n'abatanzania kugira ngo mu mutima wacu duherekeze Mkapa muri ibi bintu byerekeye gufasha mu by'ibiganiro burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana nawe uba ufise inguvu zimeze gute ntushobora kubafasha ngo ubafatanye ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro kimwe kirahitana ikindi
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ivyo biganiro aserukira umugambwe wiwe CNDD-FDD yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Mutama Mkapa Perezida Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter yabujije igihugu cya Tanzania hamwe n'umuryango wabuze yemeje ko na Afrika ibuze intwari Pierre Claver Niyonkuru Kigali ko by'Ijwi rya Amerika
Hagati aho mu Rwanda umukuru w'igihugu yategetse ko ibendera ry'igihugu ryururutswa kugera hagati guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatatu w'icyumweru gitaha ni mu rwego rwo kwifatanya n'igihugu cya Tanzania mu bihe by'akababaro byo kubura uwahoze ari umukuru w'igihugu Benjamin Mkapa itangazo dukesha ibiro bya minisitiri w'intebe rivuga ko u Rwanda rukomeje kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera ndetse n'igihugu cya Tanzania muri rusange muri ibi bihe by'akababaro Nyuma y'amezi ane insengero zifunze mu Rwanda guhera mu mpera z'icyumweru gishize abujuje ibisabwa bemerewe kongera gusenga bitewe n'igihe buri torero risengera ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi
Inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 15 z'uku kwezi yafashe umwanzuro w'uko insengero zongera gufungurwa ariko uburenganzira bukazatangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nyuma yo kugenzura ko hubahirijwe amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima Kuva iki cyemezo cyaba insengero zinyuranye zamurikiraga abakozi b'umurenge n'abakarere uko zashyize mu bikorwa amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu byashimwa bagahita bahabwa urwandiko rubemerera gutangira gukora Ijwi rya Amerika ryanyarukiye mu karere ka Bugesera kureba uko imyiteguro ihagaze Bwana Gasana John ni umukozi w'akarere ka Bugesera akaba umwe mu bari bagize iri tsinda
ubwo rero turimo turazunguruka tureba amaraporo arimo agenda ava mu murenge hanyuma ubwo nitumara kubihuza byose turasaba ubuyobozi bubatufungurira hari aho usanga batarajya nka biriya byo gukora nk'iby'amasuku bya kandagira ukarabe batarabishyiraho kwerekana aho abantu bazagenda bicara basizemo ya ntera batarabigaragaza ku ntebe bazicaraho abo bagomba kubanza kubikora bigatungana barangiza bategura neza
kubonera urwandiko rwemerera urusengero kongera gukora byasaga nko guhabwa impamyabumenyi ku banyeshuri baba bashoje amashuri yabo neza padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamata Nsengiyumva Emmanuel yagaragaje akanyamuneza
ndumva bindenze n'ibyishimo bikomeye cyane tumaze agikuba amezi ane uba ari umunsi ku wundi abakristu bari bategereje barimo kwibaza ngo tuzahagaruka ryari se bizagenda gute se ko barimo gufungura amasoko ese ko bafunguye ko ingendo zikorwa se twebwe iyo haragahinda hari inyota n'inzara ku buryo uyu munsi tugiye kuririmba indirimbo zo gushimira Imana pe kuba rero hagiye kongera kuboneka
uburyo bwo kwita kuri roho noneho bwagutse icya mbere biratanga imbaraga zo kongera kubaho muri bwa buzima bundi navuga rero ku bwanjye ko ubu ngubu ubwo abakirisitu natwe abashumba tugiye kongera guhura muri bwa buryo bw'ikenura bushyo noneho byagutse ubundi byabaga biri ku bitangaza makuru byo byiza cyane niyo nyota bari bafite guhera ku 19 batwemereye ko iyo nyota dutangira kuyishira nibyishimo rero
ibyishimo bya padiri mukuru ni nabyo wasanganaga abakristo bari baje mu myiteguro yo gukora amasuku cyangwa bihitiraga kuri paruwasi bakabwirwa ko kuri iki cyumweru bazongera kwitabira misa
zakiriyeho neza cyane 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 Imana ishimwe ndambuye amaboko ariko turushimira Imana kuko mubikoze Imana iba mubisha
nishimye cyane rwose abantu basengeraga mu rugo ariko ukumva abantu bafite inyota yo kongera guhura bagasengeza Imana bagashimira Imana bagahazwa bakishima murabona twishimiye ko tugiye kongera gusubira gufungura umubiri wa Kristo tugashengerera twumva twigenga imbere y'Imana twasengeraga mu rugo n'ubundi dufite icyizere cy'uko turi kumwe na Yesu ariko isengesho rya rusange naryo rigira akamaro nk'igitambo cy'ukaristiya n'isengesho rikuru
saba Kristo gaturika banejejwe no kongera gusubira mu materaniro n'abagenzi babo mu yandi madini bemeza ko bari banyotewe no kongera gusengana n'abavandimwe uyu mubyeyi yasengera mu idini ya Islam mu Rwanda
njakiriye neza twasengeraga mu rugo nera yitabe yaravuye dusengera mu rugo
ariko hari umwitwararika mwarabimenye
icya mbere ni ukuba hagati ya mugenzi wanjye harimo metero imwe kuba twambaye agapfukamunwa neza kandi kujya gusenga hakagira abasenga icyiciro kimwe natwe tukagira mu kindi gice
uyu musore ukiri muto wo mu itorero rya Patmos yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko yari amaze igihe kinini yiteguye uyu munsi
turabishimye cyane turabyishimiye kuba mutasengaga se hari byari batwaye byari bitatwaye ku budasenga ngo gusenga kuko nibyo nibwo buzima bw'umuntu niyo mibereho nshimye Imana ibakoresheje kugira ngo mudufungurire ndabyiteguye natangije gutera ipasi
noneho byumvise ryari kugira ngo uhite ubasha gutera ipasi ubitunganye
bimaze igihe kirekire bavuga ko bagiye gufungura ahubwo nari nzi ko ari mu kwezi kwa munani bizafungurwa none biri mu kwa karindwi
yego
niyo mpamvu nishimye
nubwo insengero zuzuza ibisabwa zongera gukomorerwa hari byinshi byahindutse ugereranije n'uburyo amateraniro yari asanzwe akorwamo padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamata Nsengiyumva Emmanuel agaragaza ko hafi ya byose ari bishya
imyanya uko yari imeze ubu twashyizemo metero n'igice ubusanzwe burya tugira misa eshatu dukurikije abo bakirisitu ukuntu bameze twongereye umubare wa misa tuba duteganya ko bazakwirwa ni ukuvuga ngo zari misa eshatu ubwo rero twabishyize kuri misa enye nibagiye kukubwira ko ubu ngubu hafi ya bose twabanditse mu makayi ukurikije imiryango remezo kuko dukeneye kumenya ngo uwaje mu misa ya mbere yari ari aha n'aha buri muryango remezo twawuhaye ikayi mu misa birumvikana ko azaba ari ugusenga ariko ntituzabura kugenda tunyuzamo cyane cyane kuri buri gice uko twitwaraho uburyo bwo gutanga amaturo bwarahindutse twashyizemo buriya buryo ndabona hari ahantu bumanitse hariya uraza kureba ni uburyo bwa mobile money cash nta guhoberana ni ukuvuga ngo muhane amahoro ya Kristo umwe agasa naho amubwiye ati amahoro ya Kristo bafite inyota yo kuza kandi bazaza bitwararitse
insengero zongeye gufungurwa zari zarafunzwe tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu umunsi umwe nyuma y'uko Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko mu Rwanda habonetse umurwayi wa mbere wa virusi ya corona ndetse guhera uwo munsi amakoraniro y'abantu benshi ahitahagarikwa asuta kabuye Ijwi rya Amerika i Kigali
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda ababyeyi babyara muri iki gihe bafite ikibazo cy'uko abana babo badahabwa impapuro z'amavuko ntibahite banandikwa mu mpapuro zitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo
ari ababyeyi babyarira ku bitaro bikuru bya Nundu ari ababyarira kuri poste de sante yo mu nkambi ndetse n'ababyarira ku kigo nderabuzima cya Rusenda bose bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bibaruka abana ariko bakamara igihe kirekire batabaheza impapuro z'amavuko kandi arizo zizazifashishwa kugira ngo HCR ishyire ku mafomu y'umuryango w'abana baba bavutse Ntakiruta Imana Esperance ni umubyeyi ubaza amezi abiri yibarutse
yemerewe kwibaruka mu kwezi kwa gatanu kenekerezi ya 16/2020 mugabo kuva nibaruka n'agakuru ko kumva yuko umuntu ategerezwa kuvya ku ifomu hari n'abafunze umwaka wose batarajya ku ifomu turarindiriye twumvirize ibyo muri hasere ingene bigenda.
Iki kibazo cy'abana badahabwa impapuro z'amavuko kivugwa muri iyi nkambi ya Rusenda cyemezwa na Claude Kubwimana, umunyamabanga w'iyi nkambi.
Kuba mu kwezi kwa 11 gushika uyu munsi abana babutse ntibarigera bajya baronka ibyangombwa byabo by'amavuko, mbere no ku mafomu ntibarashyirwako. Aho rero bishyika cyaboneka ko ababyeyi babo abana nkuko ishyirahamwe risanzwe ryita ku magara y'abantu ndetse ryita no ku bibondo UNICEF bifatikanyije na OMS bavuga ko umwana ategerezwa ko nk'ababereye umubyeyi kuva kivuka kuva amasaha abiri ahegeye kuvuka gushika ku mezi atandatu atakindi kintu mucyangi ayo kuva ku mezi atandatu cyatangura gufungura ibintu bitandukanye biboneka yuko abo bamama abana babo bariko baragenda beneza amezi 10 bat abana babo badafungura ibyo nabyo bikaboneka ko ababyeyi bararushe cyane bararemerewe ko abana bataronka rasiyo yabo bigaca biboneka ko naho nyene abamama benshi baca bajya murika ya malnutrition ibyo nabyo bigatuma ababyeyi kenshi bahanatiga ubuzima.
Safi Butoyi amya yuko kuba bamara igihe kirekire nta byangombwa by'amavuko y'abana bafite bibagora mu gihe basabira abana babo za serivisi ndetse n'igihe baba bakoze ingendo.
Twebwe nk'ababyeyi biratubabaje cyane kuko turafite abana benshi ngaha turababyara bakabura ingene babigenza, abandi ntibaronke ibyangombwa, abandi bakagwara bakabura uko bivuza bivanye n'ingene ibikaratasi byabo bitihutirwa kuronderwa. Rero twasaba yuko batugirira n'ingoga abajejwe amafite de naissance y'abana babikore n'ingoga kugira abana baronke kira mwana ateyiwe de naissance. Iyo dufashe urugendo turagenda bagakekeranya yuko toba twabivye kuko izina giwanje riba riri kuri karangamuntu nango nago riba riri kuri acte kuko ataye.
Gusa umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika John Mulundani asobanura yuko impamvu badatanga impapuro z'amavuko muri ibi bihe ari uko nabo bamaze igihe UNICEF ntaziba. Umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi muri inkambi ya Rusenda Emmanuel Nkirampeba yatubwiye yuko haseri yavuze yuko izifashisha impapuro z'amavuko zitangirwa kwa muganga igashira abo bana bamaze igihe bavutse ku mafomu nyuma y'igikorwa PAMUNASERI birimo byo gutanga za telefone zizaza zikoreshwa mu kunyuzwaho amafaranga yo kugura ibifungurwa by'impunzi ziri muri iyi nkambi. Mwamenya yuko atari abana bonyine bafite iki kibazo cyo kutagira ibyangombwa, ahubwo n'impunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe zijya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani zivuga yuko udukarita ndangampunzi zari zisanzwe zikoresha twatakaje garanti.
Twafise ikibazo cyo kudatembera na cyane cyane ko mu gihe abarefuge turi hano murabona ko ubufasha baduha ari bukenya cyane, ibyo nabyo bigaca bituma abarefuge bajya kwisumamwo. Hariho nk'aba bararogira ubuntu aka agatangura kugataye gatonya mugabo akaba byoshoboka ko yoshika nk'ibubira yoshika nk'ibuka bukura butundu dukenya yodana nga kugirana ko tumufashe mu kwiteza imbere.
Ubedase ngabwo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara y'Kivuye.
Hashize ukwezi Perezida Evariste Ndayishimiye ari Perezida w'u Burundi uyu akomeje kuvuga ko gucyura impunzi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu biri ku isonga ry'ibyo agomba gukora. Abanyamakuru imbere mu Burundi n'abahunze bakiriye bate amagambo ya Perezida mushya, mugenzi wacu Diane Ninazwe yabibajije abanyamakuru barimo Jerome Niyonzima akaba n'umwe mu bagize urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru mu Burundi na Bob Rugurika uyoboye Radio RPA ibarizwa hanze y'igihugu.
Mu majambo ubungiriza na kamukeza na majambo meza ariko wumva yuko arimo kubyoshabyosha abantu ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshi. Muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi reka nabona umunsi mbere kuvuga Petero Nkurunziza kuko yararangije ikiringo ciwe Burundi ntakiriho, reka tuvuge uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye. Iyo ariko aratera akamo abarundi mu majambo babicisha mu majambo mu maradiyo nengo yibagira icyo abo barundi bahunze, yibagira icyo abo bamenyeshamakuru bahunze, yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze. Bahunze intwaro yica hajya mu Burundi, bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu, bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD y'ukwanka demokrasi mu Burundi. bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta
aho hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma yivyo vyagirije vyo mu 2015 tariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure koko base kutwitaba ntacigeze gihinduka
oya ugiye kubiraba ntacigeze gihinduka mu bintu byacumye barundi bahunga harahindutse isura nshasha uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa
ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuga boba
abamesha makuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu abanyagihugu nabo abamesha makuru n'abantu bafite gusa umwuga bakora akurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose ndayishimiye amaze gushikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamesha makuru ba ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigira batera bo nyine nk'umugore wamenyesha makuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje nta kamo kandayishimiye nigeze numvamwo itubuze nta kamo kandayishimiye nigeze numvamwo ubugwaneza ko ariko arahamagarira abamenyesha makuru bomowe bagasubirirwa n'amaradiyo mbere akanugagwa ntaho turigira twumva avuga ati bamenyesha makuru mwahunze turabateye akamo mu minsi iza tugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvisha n'ingene mushobora gutaha mbere babasiguriye n'ingene umwuga wanyu ushobora kuzobanzanya
ngira yabashize muri rusange mu mpunzi rusange muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo bituma burya ubwa mbere nahise mwishyura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi mumenyesha makuru nicyo bituma rero mu ncamake nagenda babwire yuko akamo kandayishimiye karimo igifungo cyinshi rwose nta humure riri mu kamo kandayishimiye aricyo bituma nibaza nkanje nk'umumenyesha makuru ko nta kamo nigeze numva yaduteye
Jerome Niyonzima nk'umunyamwugari ngaho ku rubuga mu gihugu cy'Uburundi kazi uza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze je navuga ko kazoza k'umwuga wo kumenyesha makuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo ni ukuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha makuru agaragaza by'uko uri ko ari umumenyesha makuru atari umutangiro cyangwa atari umusezi aha ni ukuvuga iki ni ukuvuga aho umumenyesha makuru wenyine akora umwuga akwikije amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire kubagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho aho rero ni ukuvuga umumenyesha makuru arihizina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni inkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarongeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umurwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zishinzwe guhagararira umwuga wo kumenyesha makuru gute niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugira imigenderanire myiza n'abamenyesha makuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga ushobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndanze mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yuko uzorondera kugirana imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyeshamakuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega abo bahari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega uhokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo ntibafate ubutegetsi nk'ububagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango n'umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama ibyagoranye bakabigorora ibyatosekaye bakabitosora cyane cyane ahari inama haba inama kandi haba imana
Shuti muduteza matwi ahano dusoreje makuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira nabagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru nshimire kandi Fatuma Alimasi Karala wegeranije aya majwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.